Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Sangwi kaze nchuti bagenzi bakajyo inzamba gateka kawe kaze mna no makuru twabateguriye kuri igenekerezo rya 21 mukakaro mwaka wa 2023 nayo agizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Ishirahamwe ya se genocide Chirimoso gisada cha Canada na Suède rahumuriza abishwa babo mu bwicanyi bwahitanye abatutsi bugendana mu ntara ya Gitega ko bitebuke ukuri kuzoja habona biciye mu butungane mpunzamakungu. Ni mu gihe kuri uyu wa gatanu hibukwa imyaka 27 irangiye habaye ako kabi kabishe muravyumva murano makuru. Hari amanyanga ariko arakogwa n'umumenyereza w'umugwi serukira gihugu w'umupira w'amaboko handball mu bakinyi 18 bagiye guserukira Burundi mu gikombe c'isi kizobera muri Croatia mu ndwi imwe gusa yahamagaye 13 gusa. Ibibanza bisigaye bitanu ngo ariko abishiramwe abandi bantu batazi ivyugo rukino iyo bija bijana muravyumva murano makuru. Impunzi nazo z'abarundi bo mu ikambi Nyarugusu muri Tanzania bagwaye ingwara zitandukanye nta muti bariko baronswa kwa muganga kuva kuri uyu wa mbere. Mu ishirahamwe Red Cross bivurizamwo babwira ngo nibasimbire nyabuni wabo i Burundi kuronderayo iyo miti. Aya n'ayandi ni mu kanya isase guma hafi ya Radio Inzamba agateka kawe.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza Radio Inzamba agateka kawe. Ni kuri wezi tatu, akaburungu, inzamba, akaburungu, org.
Turongeye kubaramutsa duhejeje kubibabwira amashirahamwe yaharanira agateka ka muntu asabwa gushyigikira abakorewe ubwicanyi bugendana mu mwaka w'1996 mu kurondera ubutungane mpuzamakungu bushobora guhana abakoze ayo mabi. Akamo gategwa n'amashirahamwe ya se Genocide Chirimoso igisata cha Canada na Suède biri mu itangazo bashize habona kuri uno wa gatanu hibukwa imyaka 27 iheze habaye ubwicanyi bwahitanye abatutsi bugendana mu ijoro ryo kuwa 20 ishira uwa 21 mukakaro umwaka w'1996. Dr Emmanuel Nkurunziza umunyababanga wa ACE Genocide Chirimoso arahumuriza abiciwe yuko bitebuke bazoronka ubutungane kurikira.
Twabanje kunamira abo bantu atakindi bapfuye bazira kiretse ko babusara abatutsi. Duca tuboneraho n'akaryo ko kuremesha abasigaye tubabwira yuko borema ntibacibwe intege no kubona igihugu kirongowe n'abakozi igihonya bwoko yuko bitebuke nta mvura idahita hazogera igihe igihugu ikarongorwa n'abashyira imbere ubutungane by'ukuri ariko na cyane cyane atari bo bakozi igihonya bwoko kubera ibiri mu Burundi atanahamwe birakaboneka ahandi wakoze igihonya bwoko ntashirwa ku butegetsi. Twaboneye akaryo gusa twibutsa n'ingene byagenze kugira ngo ico gitero kibe kuko nticare ica mbere nk'uko twabivuze tari byatanu 1993 mu kwezi kw'icumi aho umugambo watwara ico gihe witwaje ngo nuko umukuru w'igihugu yari ahari yishwe waciye wirara mu batutsi ugasasika ukajaniranya n'abahutu bari mu mugambo w'adasigana y'iprona. Uno munsi kandi kashe kabakariye kukwibutsa abandi bacika cumu bahaswe kwishwa canke biciwe yuko boja hamwe bakabandanya iki gikorwa batanguye cyiza cyo kudushikiriza ibimenyetso by'ihonya bwoko n'ayandi mabi yakozwe n'aba bagifukamye mundu no munsi kugira ngo hageze tuzobishikirize umugwi w'ukurondera kuri no kumwanisha abarundi by'ukuri atari severe hari uno munsi kuko tuboneka kujyo kukubibutsa yuko yashizweho n'intwari itabereye intwaro irongowe n'abakozi igihonya bwoko gutyo o bikaba bitumikana bikaba bitokomerwa yuko bene gukora mabi makuru makuru atohozwa abari bo bagena bene gutohoza ayo mabi. Nico gituma twaciye dusaba ayandi mashirahamwe akora mu gisata sha gateka kazi na muntu na cane cane abakora ibikorwa byo kwibuka abakora ibikorwa byo kwibuka so bigaho dura memoire yuko bokora ibishoboka byose bagasaba yuko iyi severe ihari uno munsi atakindi kwata kuryanisha abarundi mu kwikundwa akaza kubaho tu gusa ikarenza uruhu rw'amazi kuko honye bwo kujya kureba abatutsi yuko bosaba yuko ibikorwa byabo bihagarara burundu hanyuma ibikorwa byo ku rondera ukuri no kwimanisha burundi bikazosubira kuba rukubera igihugu gitwagwa n'abatakoze honye bwoko.
Abacamanza bashashe mu rubanza ruhuza umunyeshuri Christelle Ndayishimiye aburana n'uwari umuyobozi wiwe ku ishuri ryisumbuye rya Mugendo muri komine Ntega Oscar Nemeyimana amwagiriza ko yarondeye kumushurashuza kwabayemwo ugusamara kwabo bacamanza. Ibyo byamenyeshejwe kuri uno wa kane n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankimbona mu gihe yari yishikiye mu ntara ya Kirundo kuraba ingene iz'urwo rubanza vyifashe. Mu gihe abo bacamanza bari basabiye igihano cyo gufungwa umwaka uwo mwigeme Christelle Ndayishimiye yagirizwa kumena amabanga y'akazi. Umushikiranganje Domine Banyankimbona asaba abacamanza kwirinda gusamara bari mu kazi kugira amakosa nkayo ntazusubira.
Icyo twumvise nuko muri rusangi habaye ingorane kubijanye n'ingene bagiye barumviriza urubanza bituma haba rero gusamirana hirya no hino inkuru zitaryoshe kandi zitaryoheye ijisho kubona no kumva abajeje ubutungane ngaha twabaha impanuro yuko bakwiye gukorana ubwira n'umwete bakareka agasamazi kuko ivyo twabonye nuko mu ngingo bafashe igakwira isi yose nuko habaye agasamazi muri bo barasamaye ntibahanahana ivyumviro bikwiye. Rero twabaha impanuro yuko atangingo y'ubutungane n'imwe yosubira gufatwa habaye gusamara ahubwo bokenyera zikaguma kuko aho bigoye niho bisaba yuko abahakorera nabo bakenyera zikaguma kugira ngo bahangane n'ibigoye. Kandi turizigiye yuko impanuro twabahaye bazozikorera ko nka nkama. Rero tugiye duhanye ivyiyumviro tuzokwama duhanurana kugira ngo ivyabaye ntibize bisubire bibe.
Ije mushikiranganje ubutungane Domine Banyankimbona yashikirije n'ukwigovyora kuko ntivyumvikana ingene umunyeshuri yagirizwa kuba yashize ahabona amabanga y'akazi kandi atari umukozi. Ivyo bivugwa na Jean-Claude Ntiburumunsi ajejwe igisata c'amategeko mu ishirahamwe ya CAT Burundi riharanira agateka kazi na muntu tumwumvirize.
Ntabwo ndashobora kumva ukuntu dufatiye ku vyavuzwe kandi nabo nyene bemanga muri ico muri urwo rubanza rwabo kumuntu yivye ikibazo cyo mu ishuri ashobora gukurikiranwa ko yoba yamenye amabanga y'akazi. Ibyo ni ibintu nibaza ko birengeye umutwe abantu atasiguro n'imwe koshobora kubironkera. Kubona naho bakiye bihutira kumufunga nabyo nyine turabona yuko byari bikwiye ko hamenyekana igituma kuko twashaka kwibutsa yuko umuntu wese akoze ikosa rihanwa n'amabere n'igitabo mpanabyaha wese ntaca apfungwa mu gihe atarubanza ruramukirwa byo gusifungwa by'agateganyo. Mbere itegeko amategeko aravuga neza ryari umuntu ashobora gupfungwa mu gihe atarubanza ruracibwa ibyo bidyo byo gufunga by'agateganyo. Ni ingingo rero zisanzwe zizwi ziri mu mategeko kandi udashobora kurenza ko n'imwe. Kubona rero ko baciye bihutira kumufunga nabyo nyine biraboneka yuko hoba hari ikintu kinyegeje inyuma. Icyo rero ni cy'umushikiranganje yateze kuja kurondera cyane kugira kimenye asanze ku mbure hari bari ko bakoreshwa n'abandi akabahana kuko baba bataye bamaze guta ibanga ry'ubucamanza.
Yari Jean-Claude Ntiburumunsi yajejwe igisata c'amategeko mu ishirahamwe ya CAT Burundi. Tumira mate mu kanya ano makuru arabandanya.
Inzamba
dukwitire mu ntara ya Muyinga. Abacukura inzahabu bagifise ingeso yo kuzicisha mu kinywabi bazishora hanze y'igihugu bazofatwa nk'abansi b'igihugu kandi uzorasigwayo n'inzego z'umutekano ntiyagira ico bazobaza. Ivyo bishikirizwa na buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwa nayo akaba yashikirije kuri uyu wa kane muri komine Butihenda mu nama yo gusigurira abacukura inzahabu ntumbero nshasha ya leta mu bijanye n'ico gisata c'ubutare. Abacukura inzahabu mu ntara ya Muyinga basabwa kuba banura n'ibikorwa byo gucukura inzahabu mu kajagari ahubwo bagahurikira mu mashyirahamwe akomeye akoresha ubuhinga buteye imbere kugira ngo bashikirize leta umwimbu ido nido na Pierre Gahungu.
Intumbero nshasha ya leta nuko inzahabu zocukurwa n'abantu bashoboye kuja hamwe bagashinga societe ikomeye ikoresha ubuhinga bwa none kugira batange umwimbu wisumbuye. Ivyo vyashikirijwe na buramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Barutwa nayo ku munsi wa kane mu nama yagiranye n'abimba inzahabu muri komine Butihinda. Uwo mutegetsi yaragabishije abimba inzahabu bakazishora baciye mu nzira z'ikinywabi uzofatwa azogira ingorane zikomeye kuko ataho azoba atamye n'inkozi y'ikibi idasanzwe. Igisata cy'icukugwa ry'inzahabu mu ntara ya Muyinga kikaba kimaze imyaka myinshi kivugwamo amanyanga aguma ahindura isura uko imyaka igenda yitera.
Pia Gahungu arakenuye impunzi z'abarundi bo mu ikambi y'Inyarugusu mu gihugu cya Tanzania zigenda n'indwara zitandukanye zivuga ko zitaronswa imiti iyo zigiye kwivuza mu bitaro bifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe Red Cross rikorera aho muri iyo kambi. Abarundi bavuga ko kuva ku igenekerezo rya 17 kuno kwezi abagwayi bataronswa imiti kuko babwirwa ko atayihari kandi ko bakwiye kuja kuyitora iwabo i Burundi. Iyi nkuru tuyibaze Eddy Claude Nirinahazwe.
Abarundi bagendana ingwara zitandukanye bo mu ikambi ya Nyarugusu bavuga ko bamaze imisi irenga itatu badahabwa imiti bandikiwe.
Abarwayi bariko kubahohoterwa n'abari bajejwe kubakingira aho ni kuva ku munsi wa mbere tariki 17 z'ukwezi turimo uyu mwaka nyine abasanzwe barwaye indwara zinakira indwara zo mu mutwe basanzwe bakira imiti ku bitaro bya Red Cross ku ruhande rw'impunzi z'abakongomani ebizobe ya gatatu. Abo barundi rero basanzwe baja gutora imiti kuri ivyo bitaro kuri ivyo bitaro vya Red Cross aho kuva kuri itariki ya 17 bagiwe guhabwa imiti.
Ikibabaje ngo nuko bababwira ko baja kwitora iwabo i Burundi igihugu bahunze
bakababwira yuko ngo abarundi ata miti yabo iri ngaho ko imiti yabo iri ku butaka bw'u Burundi. Ati rero abakwiye guhabwa imiti hano n'abakongomani hamwe n'abatanzaniya basanzwe bapfurirwa hano. Ivyo bikavugwa n'abasanzwe batanga iyo miti muri farumasi n'abatanzaniya bafatikanije n'abakongomani.
Ivyo biri uko mu gihe siyasa Manjenje arongoye ikambi ya Nyarugusu yavuze ko ku munsi wa mbere w'ino ndwi mu nama yagiranye n'amashirahamwe atandukanye ko ikiringo cy'imyaka itandatu iheze batahuka ku bushake bwabo carangiye ngo igisigaye no kubacura ku nguvu nk'uko byagenze mu ikambi y'Imutabira mu mwaka w'2012. Aho impunzi z'abarundi batahukanywe ku nguvu iyo kambi nayo irugagwa.
Tumushimire na Eddy Claude Nirinahazwe. Abakinyi n'abakunzi b'umupira w'amaboko handball bariyamiriza ico bita ko ari amanyanga ariko arakogwa mu gukora urutonde rw'abakinyi batarenze imyaka 19 bazoja guserukira Burundi mu gikombe c'isi kizobera mu gihugu ca Croatia ku igenekerezo rya 2 z'ukwezi kuza k'umunani. Umumenyereza w'umugwi nserukira gihugu yahamagaye abakinyi 13 kandi hari hitezwe guhamagarwa 18. Benshi bakibaza ko ivyo bibanza bitanu vyari bigenewe abakinyi bizohava bishigwamwo abandi bantu atari abakinyi. Ni nkuru tubaza mgenzi wacu Josephine Jones Nkunzimana.
Inandaro ya vyose ni umumenyereza w'umugwi w'igihugu yahamagara abakinyi bategerezwa kuzoja gukina muri iryo higanwa aho yahamagara 13 kandi vyari vyitezwe ko ahamagara 18. Ibyo byatangaje abakinyi n'abandi benshi bakunda urukino ariko umumenyereza Wengo yoba yasigura avuga ko ari itegeko ry'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko handball. Iyo nsiguro ntiyashimishije abatari bake, ahubwo benshi bakiyumvira ko ari amanyanga ariko arakogwa kugira ngo ibibanza byagenewe abakinnyi bashigwemo abandi bantu atari abakinnyi. Amakuru yo kwizera atumenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaboko handball ryemerera igihugu cyose kizokwitaba iryo higanwa kuzana abakinnyi 18, ni ukuvuga 16 bakina n'abandi babiri bashobora gusubira abakinnyi bashobora kugira ingorane umwanya wari wose. Iryo shyirahamwe ngo ntirishobora gutegeka igihugu kuzana abari munsi y'icyo gitigiri. Twarondeye Dauphin Nikobamye arongoye ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko handball mu Burundi kugira ngo atubwire imvo nyamukuru izatumye bahamagara abakinnyi 13 bonyine, ariko ntitwashoboye kumuronka. Amakuru Ruganda rwa Radio Inzama gatika kawe rufise nuko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yemeye gufasha muri urwo rugendo rwabo bakinnyi akazotanga amafaranga arenga miliyoni 140 y'amarundi. Ikindi nuko leta yamaze gusohora uruhusha rw'inzira bimwe bita ordre de mission ku bantu 16 bazoja muri urwo rugendo. Twabamenyesha ko iryo higanwa rizobera mu gihugu cha Croatia rikaba rizotangura ku igenekezo rya kabiri ukwezi kuza k'umunani. U Burundi bukaba buri mu mugwi wa gatanu urimwo ibindi bihugu bitatu arivyo Suède, Ile Feroe hamwe na Iran.
Imbere yo gusozera ano makuru mukurikirane agakino kari giteka tumwere mu gakuza.
Tumwere mu gakuza na gakino mutegurirwa n'amashirahamwe rigiteka na Movement Inamahoro. Kagashikirizwa na Radio Inzamba agateka kawe.
Yewe mariko akera.
Amahoro neza.
Amahoro.
Amahoro neza.
Beba. Ahari wahibutse.
Nazo kuzindi. Naheruka ngahe? Hayi. Itera bete na bashwa.
Era.
Ayi kwanya byo tukuntare ndumwe.
Itera de ya na uri tukizi. Tari umuntu.
Nahano rero duce dusozera no makuru twabateguriye. Nshimire mwebwe mwese mwateze yompi bagenzi banje bayateguye. Abanda bakingurukiye Shuzin Kaze twari kumwe kuri mikro ndabasezeye naho gutaha.